Eleştiri Mesut Amerik. Isuti Amerika makirundi ruma kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Isuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu ushobora kandi no kudushikira mu kuresheje address yacu ya email radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri address radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa@akaburungu.com mu mwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara chavutumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Burundi bwamye bufise ingabo zuzuye ku ntwaro ya cami zari zirongowe n'umwami nizo zari zijejwe amahoro n'umutekano mu gihugu cyose abakoloni bamaze kuza mu gihugu baciye basubiriza abasirikare b'abarundi n'abasirikare babo. Ibintu byagenze gute inyuma yaho ni byo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Batumiye umushinga ntaheze no icyo inzu muhinga mpanuzo jambo ku bibazo byerekeye politiki ubutunzi n'iterambere. Yarabaye komiseri ajejwe gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'1961 agenywe n'umwami. Yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta ajejwe kwivuna abanzi ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'1962 gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1963. Tarambiranye ndabaramukije mutumire
amahoro neza Fidel.
Duhere ku ntwaro za cami aho mwavuze ko ubundi bwamye ufise izo ngabo zuzuye ku ntwaro za cami bidusigurira muri make ingene zari zitunganijwe n'icyo zakora.
Zari zitunganijwe neza kuvuga ko umwami ariwe yari ntwaza ngabo kaminuza yarafise ingabo ziwe ariko n'abaganwa bari bafise ingabo zabo bikavuga ko icyo gihe Uburundi bwari butunzwe neza ku mbibe n'imbere mu gihugu zicunzwe n'umwami n'abashinga ntahe n'ingabo. Ingabo rero zuzuye ni ukuvuga ko ingabo z'u Burundi icyo gihe yari umuntu wese w'umugabo akuze wese yategerezwa kuva hasi mu gihe umuganwa cyangwa umwami avugije akamu ati Burundi buratewe wese ntawasigara. Nacyo gituma icyo gihe umuntu w'umugabo wese yitwa umugabo yama yitwaje ikirwanisho ciwe kuri umusirikare batavana n'ibunduki yiwe icumu aho uri ku rugendo uri kurarima uragiye uryamye umuntu w'umugabo wese yaba afise icumu mu minwe canke hafi. Ubundi ingabo zabwo zari abarundi bose babagabo bakwisha ibyangombwa bategerezwa kwitaba mu gihe bahamagawe bakabarongora n'abasirikare biwe bakuru bakuru. Burundi bwari bwifashe mu byerekeye amahoro n'umutekano icyo gihe imbere y'umuzo w'abakoloni.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Reka turabandanye ikiganiro cyacu mu kanya gato.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave. guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 2,685 2,815 n'2,195 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 17,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040 9,470 1,070 13,630 n'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Banyanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya short waves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga, aho turiko tuvuga ku gihe ingabo z'u Burundi zashingiwe mu gihugu. Turiko n'umutumire wacu Zeno Nicyayenzi. Mwako murasigura ingene ingabo zari zitegekanijwe zitunganijwe ku ntwaro za cyami. Nashaka kubabaza bazitora gute, mwari mwavuze abari bazigize. Nashaka kubaza ubwene bazitora.
Oya, urumva muri icyo gihe ukuntu bazitora, umuntu wese yabazi neza ko ategerezwa guhaguruka ari umuntu w'umugabo akwije imyaka yategerezwa guhaguruka n'ikirwanisho kiwe bamana. Nta warinda kubatora kuba ari kukundi kundi inzambi ivuze wewe uri umuntu w'umugabo wategerezwa kuva hasi ugacugenda ibutware canke ivuganwa canke ibwami.
Irigwanisho bakoresha byari nk'ibihe
icumu icumu cyane cyane nicyo cyari kirwanisho cy'ibanze kurya babahakara Chinikov ni canke FAR niko ifare yabo icyo gihe yari icumu.
Nta myambi bakoresha.
Imyambi barayikoresha mu gihe rukambye, ariko ibunduki y'ibanze ryari icumu. Imyambi, umuheto, ivyo vyari ngombwa, n'inkinzo, nivyo bintu, nivyo birwanisho Ruho Nyanganda bari bafise icyo gihe, kandi vyarafashije u Burundi gushika.
Yego, reka tuze ku mirongo ya telefone. Dusse Jerome, muratwumva?
Ati ubukona yubona nabwo bikimeze nka kera, hari ubwo usanga bakeje n'abandi bantu basanze.
Mushaka kuvuga bande?
Mushaka kuvuga nk'ibintu n'iby'imigambo n'iby'ingirango mbanda kandi ko n'umuze barahindura.
Twaka turavuga ingene igisirikare cyari kimeze, ingabo zari zimeze ku ntwaro za cami. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga. Hanyuma ko abaje ubwa mbere barabadagi batamaze igihe kinini bakuwe mu bihugu bari bakoronije nyuma yo kubatsinzwe mu ngwano ya mbere y'isi yose. Abadagi baje mu Burundi byagenze gute ku byerekeye izo ngabo?
Nibo mbere batanguye kuza n'abasirikare bavuye mu mahanga. Abo basirikare babo bari bavuye Zanzibar babita abaskari, ni naho havuye igisirikari. Nabo nibo bazanye babacumbikira ku kirindiro cya mbere na mbere mu Burundi harya mu Kajaga. Abaskari rero nibo baje, nibo bari bafise ibirwanisho bicira umuriro ubwa mbere biboneka mu Burundi. Mu nyuma zabo batsinzwe bararekura u Burundi n'u Rwanda, haza Ababiligi nabo bazana n'ubundi abasirikare bavuye ahandi aho ni hari kure yacu harya hakurya Rusizi. Abanyekongo babise ba Mususu
yego
nibo baje gucungera umutekano n'amahoro mu Burundi kuva ababirigi bashikira Burundi n'u Rwanda gushika bagende.
Abadagi bahavuye ryari?
Abadagi bahavuye mu gihumbi kimwe n'amajana 916 batsinzwe.
Hacha haza ababirigi mu mwaka w'igihumbi kimwe
kuva 16 gushika 62.
Kuvyerekeye ico gisirikare cyariho c'abadagi kugenewe cyari gitunganijwe ababirigi baje bagitunganije mu buryo butandukanye.
Oya, bizari bitandukanye mu by'ukuri kiretse bazanye nabo bazanye abanyamahanga gucungera umutekano mu Burundi no mu Rwanda. Mu by'ukuri ariko badagi batanguye ariko ababirigi bakurikiye bazanye abanyamahanga gucungera amahoro n'umutekano mu Burundi no mu Rwanda.
Reka turabigaruka ko reka tubanze dusubire ku mirongo ya telefone dufite Pascal batwumva.
Yego ndabumva.
Aho uri irindi zina?
Yego ndiko ndabumva. Aho ndi gusandi mu Burundi bazi ko tutabumva neza.
Yego mufite ikibazo ikimvira?
Yego mfite ikibazo ngomba kumubaza ati none abo bakoloni bamaze kuza mu Burundi boba baragwanye n'abasirikare cyane abasirikare b'Abarundi baba baragwanye hama niba baragwanye nabo bijyanye naya traite de Kiganda umwezi gisaba bamuca amande abamuciye amande bivuye mu mwumvikano cyane bamuciye amande kuko yatsinzwe n'abasirikare biwe batsinzwe.
Murakoze.
Imbere yuko mu icyama mbanze numva inyishu kuko mu Burundi ntitumva.
Reka mutumire abishure mumwishure.
Ikibazo ni cyiza. Urumva abadagi baje mwezi gisabo yaciye buno nyene arari abadasigana biwe niyo ryari izina ry'ingabo ziwe ingabo za mwezi abadasigana arabararika bose baca bafata amacumu n'imyambi bararwana n'abadagi kuva mu gihumbi 1896 gushika igihumbi 1993 itariki 6 ukwezi kwa 6 ikiganda niho ingabo zamwe zabangukanye n'ingabo z'abadagi. Intambara y'imyaka 7 hagati y'ingabo za mwezi abadasigana n'ingabo z'abadagi. Mwezi rero ahanuwe na majeri sekuru wari bamwumva niwe yabwiye umwami ati mwami Burundi ibi bintu bicimurira umeze gutya reka turaganjwe twishikane hanyuma nawe bakwice bamara bawe ugume ku ngoma ariko ubemerere niho mwezi yemera amaze ya Kiganda baca rero bati uremeye turaguhana uretse ko twemereye ko tushikira igihugu turaguca ihadabu y'inka 424 niho byavuye si uko mwezi nari kunze cyamururiye kandi birumvikana ariko agira ati mpitemwo ko Burundi bwanje butera bwose nemere arasinya Kiganda ko yeye abadagi bashikira igihugu kwa bapatiri bigisha kwatanga ihadabu y'inka 224.
Murakoze. Dufite kandi aro ku murongo wa telefone aro ntumva.
Ndabumva.
Yego watubwira irindi zina naho hamagaye tubeye.
Duhayimana aro ni ubwo ngubu ndi mu gihugu cya Uganda.
Yego ufise ikibazo kutumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Ufise icyumviro ni kibazo.
Yego.
Yego. Bwa mbere bwo mbanje gushima kuko burya uwo mwami nawe nyine yaragize igikorwa gikomeye kubera kurwana imyaka nk'iyo yose igikorwa gikomeye rwose ariko rero ikibazo gikuru nari mfise mbega izo ngabo z'umwami n'izi ngabo tubona ubu benshi bita ari abasirikare cyangwa igipolisi hoba hariho ukuntu baba barakora mu iriya myaka ya kera ku ntwaro ya cyami uno munsi hoba hariho itandukaniro.
Murakoze. Reka abishure mumwishure.
Ni intumbero abo bapolisi cyangwa abo basirikare izo ngabo z'igihugu cy'u Burundi z'ubu n'intumbero abanyapolitiki baba bafise harya muri politiki n'irongora byose ari gisirikare ari terambere ari tera nyuma byose biva kuri politiki. Icyo gihe umwami mwezi yari Sebarundi mwezi naho yari umutare umunsi avuka yavutse kuri ntare ariko umunsi yima ntiyasubiye kuba mwene ntare yaciye abamwezi yavuye mu muryango wiwe arawuvamo ashinga umuryango mushashe yitwa mwezi kugira ngo yerekane ko umwami atagira ubwoko ntagira umuryango umwami ni Sebarundi gusa arwanira Burundi atuma ko abarundi mu gihe batewe baterwa n'uvuye mu gihugu hagacanke ku mupaka umwami araba Burundi ni Sebarundi arwanira abana biwe gusa bose kimwe nuko niko umwami wa kera yabigenza ivyubu nibindi urabona aho biteye
reka bise kandi ari Remo aradute yakamo Remo uratwumva ku telefone
ndabumva
irindi zina aho amagabiri
ruhamya ndi ku mu Rwanda Kigali ku Gisozi
ufise ikibazo ufise icyimvuyo
magambo za mutumirwa abo basirikare ba mbere barwanishaga iki bajya ku rugamba bafite iki se yabigeranya n'ubu ngubu n'abahe bari bafite agaciro kugeranyije n'ubu ngubu
murakoze sano wari yabiseguye ariko ngira nti mwari hafi reka abasubiriremwo Zeno
ku ntwaro ya cyami byari birwanisho bishurwa n'abacuzi b'iwacu mu buryo bari bagezeho mu buhinga bwariho icyo gihe ubuhinga bwariho bwo gucura ivyuma babukura mu butare buvuye mu ivu barondeye neza barabahinga cyane cyane hari nk'ari Kangozi muri komine Buraza niho hazwi nk'ahantu hari ubutare bwinshi bwo gucura ivyuma indaraye isuka umuhoro icumu ryavuye mu butare bw'i Burundi ricurwa n'abarundi ndetse icumu rivuye mu butare bw'i Burundi mu minwe y'abarundi nibwo bwatumye bakora icumu n'umuheto nibyo byahaye ububasha bukomeye intwaro ya cami kugira ngo yisuganye yagure Burundi kugera mu bugufi ibuha hariya mu buseruko kugera ibushi hariya mu burengero kuduga mu Rwanda gusubira epfo nico gituma Burundi bwakomeye kubera ko batoye ibirwanisho ico gihe Ruhonyanganda yari Ruhonyanganda ico gihe nico gituma Burundi bwari bukomeye umwami yari akomeye
murakoze tufise kandi ku murongo wa telefone Bigirimana uratwumva
ego ndabumva
aha izina ahuri n'ikibazo cyangwa icyubiriro
neza nadeza ndi mu Cibitoki muri komini Buganda zone ndabwo
mu Burundi
ego mu Burundi
ego ikibazo icyumviro
ni icyumviro jewe ndimo ndaraba nihweza ndimo ndaraba itwari y'ibya ya kera ingene Burundi bwari bwitanze ku ntwaro ya cami amahoro yari menshi mu Burundi yarasasagaye mugani iyo hamaze turimo turasoma ibitabo canke turimo turama itwari ukabona abo bazungu bamaze kuza ino mu Burundi batangura kurwanya umwami n'abari mu gihugu urumva haciye hatangura kuba kwinubana mu bene gihugu bamwe ngo nabariya abandi nabariya anye hacatangura rero kuba ibintu by'amacakubiri mu Burundi twebwe isha twosaba yuko abarundi kuja nyene byari biri hambere na mbere yuko twogira ubwigenge nyene ata munyamahanga canke uwundi wo hanze aturaba ku munwa arabije guca Burundi twebwe iby'igihugu cy'u Burundi turabyitunganiriza ata wundi ari hirya no hino ibyo byotuma amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi usasagara nta mbere tugasangira kabisi n'agahiye kuko kare aho umuntu ageze hose yabarimo aragenda ku rugendo yaca indaro ahageze kandi bakamugaburira no kumukanda bakamukanda mugani ubuhunye nta bikihari ahubwo n'ubuze kukwaka indaro abona yuko ari umumenja ari umwicanyi jewe ngegeze ngaho murakoze
cyane John nawe nyene ari ku murongo wa telefone John watwumva
ndabumva cyane
irindi zina ahuri
ndayizeye muri state ya Iowa
yego ikibazo icyimvuye
ndatanguye kuramutsa uwo munyakuba wa mwatumiye
yego arabumva
urakagira amahoro nshuti yanjye
na mahoro cyane gose icambere cyo ngomba kubanza gushimira ijwi ry'Amerika kutuzanira abantu binaranibonye bakera batubwira ibintu bya kera ingene byagenze mu bisanzwe nkabo nibo tuba dukeneye nka twebwe twarutse mu minsi ya vuba kugira ngo natwe tumenye akahise ingene biba byanza cyane kose. Hanyuma ikindi kigira kabiri abo babiriki n'abadage baje baje kugwana n'abasokuru bacu baho hambere ko hagezeho tukikukira mbega none n'uno munsi nkaba ncumva yuko ababiriki n'abadage bakiturondera byo babipfa kuki wabakirondera yiki ko twamaze kwikukira uwo musokuru numvise ko ari umuntu wa kera atitishi nshaka atucishirize ku mayanga icyo babakiturondera ko murakoze
mumwishure
icyo baturondera ko nico baturondera ko n'imbere nico cyari nabazanye baturondera ko akaryoshye baturondera ko icyo dutunze ko twokibashorera tukakibashorera ku mafaranga make cyane bakunguka inshuro zingahe 10 ndetse n'ibirenga cyo cyari cyarabazanye n'imbere nico bari bakeneye nico gituma bajabutse inzuzi n'ibiyaga bakaza bakigarurira Afurika yose cyo cyari cyabazanye ariko ibyo byose kugira ngo ntibigarurire rwose ngo igihugu cyacu bagisambure byavuye ku butwari bw'abami bacu n'abarundi babiri umwami Sebarundi arongoye abarundi bamwemera bamwibonamwo bazi kwarise kandi adacagura umwami ntiyarazi umuhutu nabo ntiyarazi n'ubwoko bwiwe n'umuryango wiwe umwami ntiyarazi umuhutu ntiyarazi umututsi ntiyarazi umutwa ndetse ntiyarazi n'umugano yarazi umurundi yari Sebarundi ntiyari Sebaganwa ntiyari Sebatutsi ntiyari Segahutu ntiyari Segatwa oya Sebarundi Sebarundi gusa ubu rero icyo baturondera ko n'ubu ni ka karyoshye icyo bakoresha n'ubu nicyo bakoresha na kera yakariye ndigata natwe rero tubizi tubona twumva twange kandi twange neza kujya kwa gasore yavyanse ndaza kubacira ku mayanga ingene yasize aturaze ingene twirwanira ingene turwanira igihugu cyacu iteka ryacu kandi tutarinze no guhogora neza kurya yabigenjeje ndabibabwira hanyuma
yego ariko muravuga ingabo zari mu Burundi ingene za Rwanda gukingira imbibe z'igihugu no kwagura abami barondera bazikoresheje kwagura ubutaka bw'igihugu mwe muzi ayo mateka kuri ico gihe Burundi uko bumeze ubu imbibe zabwo ubu ni butoyi cyane ugereranije n'icyo gihe haraho batwaye ibindi bice n'ivyo batakaje mu bivuga muri make
Burundi abami bacu cyane cyane Ntare Rugamba yategetse Burundi imbere ya mwezi yari yatwaguriye yemwe eheraba Burundi uko mubuzi ubu mu mbibe zabwo ubu jabuka hakurya rero ibugufi ibuha aho ni mu buseruko garuka ujabuke Rusizi ugere hariya ibushi aho Ntare Rugamba yavyariye wahavuye atera ururu muhungu wiwe agatera mwene wabo mwezi niwe niho yamuvyariye ibushi ku mukenyezi w'umushikazi Kirima urumva rero Burundi bwari bwagutse cyane mu 1924 niho rero ababirigi n'abongereza bumvikana abongereza bati mwababirigi mwebwe nimutureke twubake indaraye iva Kairo igaca mu buseruko bw'i Burundi gato ikagenda gushika muri Cap muri Afrika y'Epfo muduhe aho hantu natwe twahe umuhora uva Dar es Salaam ushika ikigoma muze mukoreshe neza natwe tuzohungukira natwe tubungukire turahabahaye ariko ntitubahaye rwose turabatije ariko baradutije ariko twebwe turabegurira ubugufi buragenda zari ibi cyari igihugu kinini cyane zari ikilometero kwadrato ijana na 52 abantu bazibamwo icyo gihe bari hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 300 ni hafi komine nzima y'ubu
ni aho hari mu mwaka w'igihumbi 1999
na 4 niho Burundi bwahebera abongereza Tanzania y'ubu no kuvuga kirya gice cyo mu bugufi kirya gice cyo mu buha
yo twayitakaje gute ko mwabuze ko ntare rugamba yari yahafashe
naho nyene kandi ico gihe
ah nico gihe
nico gihe nyene
naho kuvyerekeye bushi hasuye muri Kongo gute
ubushi twabutakaje mu nyuma mu gihe abadagi n'ababirigi bashinza karimbi hagati ya Kongo imbiriki na Rwanda Burundi mu gihe bashinza karimbi bati mwababirigi mwebwe muzoguma hakurya ya Rusizi na Kivu natwe aha buri no mu Rwanda tugume hakuno ya Kivu na Rusizi
yego tugaruke mwariko muravuga ababirigi abadagi bamaze kuza bakahava ababirigi baraje muvuga ko bazanye ingabo zo hanze no kubera iki izo ngabo zari zigizwe n'abandi
izo ngabo zari zigizwe n'abanyekongo gusa ta murundi numwe yarimwo izo ngabo zigizwe n'abanyekongo zari zirongowe n'intwaza ngabo z'ababirigi n'ibisongereza byabo kuva kuri ajuda gushika kuri general bari ababirigi ariko hagati ya ajuda n'urya muri kira gitangura bari abanyekongo nuko byari biri kubera iki kubera ko abo banyekongo aribo bari bajejwe umutekano ikongo ababirigi rero bati ko baduhaye uburundi no mu Rwanda tubihomeke ku ikongo tugire igihugu kimwe Kongo beje Rwanda Burundi hanyuma umutekano uje mu minwe y'igisirikare kimwe kigizwe n'abanyekongo gusa nta murundi ajamwo nta munyarwanda ajamwo bo babiri barakuwemo ahasigara abanyekongo n'ababiri kigusa
aho byahagumye gushika ryari gushika twishukire
byagumye gutyo mu Burundi no mu Rwanda hari abanyekongo ba mususu gushika itariki 9 ukwezi kwindwi 60 niho inteko z'ababirigi zivuye mu Bubiligi zaza mu Burundi no mu Rwanda zigaca zihumwo abasirikare bose b'abanyekongo bose mu minsi 3, 9, 10, 11 ukwezi kwindwi baciye babaka amabunduki babapakira mu miduka n'abagore n'abana n'utuyoyogoro twabo abari Burundi barabajyana babashyira harya mu Gatumba bati genda abari mu Rwanda babashyira harya Gisenyi bati muragapfa mutavyaye bati genda nje baravye inyuma baciye bagenda ababirigi baragaruka maze rero baca bahashira ku mutekano n'amahoro mu Burundi no mu Rwanda bahashira ingabo zabo bakamina mwumva
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
hanyuma mwarajejwe amabanga n'umwami yabagenye kuba komiseri ajeje gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'1961. Iyo ngingo yafashwe gute batiyeho
urumva muri 1960 niho u Burundi bwatangura kugira icyumviro cyo gushinga igisirikare cyabwo, kuko bagira bati erega hagiye kugera ko twikukira tutagira n'umusirikare n'umwe umwe rudende azi ku nawe nu gutekurura ibundu ngo ugasubira ayuzuze, bati harageze ko turondera ingabo z'u Burundi ariko zikora ku buryo bwa none, ntibakoresha icumu gusa bakoresha noneho ibunduki. Nuko niko byatanguye, Ababiligi rero baratangura muri 1960 bati twarakererewe nta kundi tukibigira, reka twihute tutangure kurondera abasirikare bazocungera umutekano muno mu Rwanda mu gihe tuzoba twamaze kugenda. Bari babonye ko hageze ndetse ko twakererewe, ko nabo bakererewe, bati reka rero aho twakererewe tuharike kwiruka. Niho rero baca batangura kurondera abazoba abasirikare intwazangabo, niho hatangura batangura kurungika Micombero, Jerome Ntungumburanye na Karori Karorero batatu mu Rwanda barungika bandi batatu nyene, harimwo Juvenal Habyarimana, harimwo nabandi batutsi ngira ngo babiri batandatu bagenda mu ishure y'intwazangabo mu Bubiligi. Ariko byari birebire, buno nyene batangura kurondera intwazangabo zizotangura gukora ata mashure maremare zigiyemwo. Niho rero batangura kurondera abambere na mbere barya barusiga barya banda bemeye n'abandi.
Yego, reka turabibandanya tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufite Ndayisenga. Ndayisenga uratwumva?
Yego, ndakumva cyane.
Urihe? Irindi zina?
Ni Ndayisenga Vianne.
Urihe?
Ndi ngaho Bujumbura.
Yego, ufite ikibazo cyangwa icyumviro?
Ni kibazo ufite.
Yego.
Turabona yuko Burundi bwo hambe bwitwagwa fami, turabona yuko umengo umutekano wari ucungerewe cyane gusumba ubundi Burundi twavuga ko bwateye intambwe ya demokarasi, ugafite abasoda ubwabo ukwabwo nyene ubwo nyene bugenzura bukongera bukabategeka. Ariko mwa kino gihe turakunze kumva imigumuko, tukumva ngo hari abari mu ishyamba, tukumva ngo hari ibiki n'ibiki, tukumva ngo haratogwa ibitwiga, tukumva ngo hari ihohoterwa ry'agace k'akatsi na muntu, tukumva ngo mu butungane ngo hari ibitagenda neza. Ariko tuzi yuko Burundi bwikukiye butwagwa n'abanyamahanga. Rero nashaka kubaza uwo mutumire ikibazo gituma Uburundi bwahinduye muri demokarasi hanyuma bwa ibyabwo, ariko ibintu nk'ibyo nke twoma tukibumva mbere na ku bwinshi gusumba aho twumva intwaro ya cami, tugasanga mbere twebwe nyene Abarundi tukita ubwacu nyene. Ndashaka kubaza icyo iyo demokarasi yo yatumara uko ikuntu igihugu cyoba carikukiye gikise abasoda bacu nyene, ariko tukama dusanga indyane ziguma zigwira gusumba aho catwagwa n'abami canke catwagwa n'abakoroni. Akabazo kanje karako.
Murakoze, reka bishure.
Tuvuze nyakugira amahoro nibyo umuntu abiravye twarasubiye inyuma rwose 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 twarasubiye inyuma, sinzi ngire twasubiye inyuma n'intambwe nyinshi imbere yuko intwaro ya cami ijaho, no kuvuga mu kinjana cya 15 1404 imbere yaho kure niyo twarasubiye inyuma mu vyerekeye iki kandi ari cyo gikuru mu vyerekeye ubumwe mu vyerekeye ukuntu twumva umukuru w'igihugu, umukuru w'igipolisi, umushingantahe, ingene twumva ubutegetsi caricyo. Umutegetsi atabaye se Barundi ag agize ati jewe ndu muhutu cyangwa ndu mutusi cyangwa ndu mutwa biba byononekaye byose ibikurikira byose birononeka igisirikare cyo kicakikurikira bamwe bati jewe meze nkawe abandi bati jewe simeze nkawe abandi bati jewe suwi wacu biba byononekaye byose demokrasi uvuze siniyumvira kwishoboka atabumwe muri icyo gihugu buriho atamutekano uriho atamuntu wa politiki agira ati jewe ndi Sebarundi niho byava ku ndwaro ya cyami nico gikura abami batuzaniye umutegetsi aba Sebarundi umwami ndagira umuryango umwami ndagira ubwoko umwami ni Sebarundi gusa wewe uri umutegetsi uri wa hirya yejo uri wubu uri uzovuka ejo utari Sebarundi shaka wisigireho shaka ushireho igisirikare n'ibindi byose ntacuzoshikako nta n'iterambere nta mutekano nta kintu na kimwe kizoshuka niko rero nyongorane dufise demokarasi ntishoboka ahatari amahoro n'umutekano amahoro n'umutekano ntibishoboka ahatari ubutegetsi bwiza gira amahoro
murakoze dufise rukundo uratwumva
ndabumva
irindi zina uri
nde muri Idaho
yego ufise ikibazo icyimvira ushikiriza
ya ndafise ikibazo
yego
ya ikibazo cya mbere nagomba kumenya kuko uyu musaza numva ari umuntu azi akahise none ubwoko bw'abahutu n'abatutsi bwagiye gutandukanwa n'umwami bwagiye gutandukanwa n'abarundi ubwabo kuko turaje Tanzania umutanzania ubwoko bwariko bwose bibonamwe nk'umutanzania kandi ugasanga ntato bibatwaye muri byose ariko tugarutse kuraba mu Burundi no mu Rwanda niho honye nusanga ubwoko bwagumye bumarana none nabami bayikoze uko cyangwa nabo babiri ginyene babikoze uko ico gisho kibazo cyane
murakoze mu mwishure
nda mukengurukiye rwose kuri ico kibazo nkora mutima cyane cyane mu byerekeye ubuhe n'u Rwanda raba ngene byatugendeye kuva ababiligi binjira mu Burundi gushika muri 57 hari amahoro mu Burundi no mu Rwanda ni Kongo no hose umutekano je naragiye Kongo kwiga n'undi musore muri 53 kuva iwacu gushika ikongo namaze iminsi 32 mu nzira ariko hose barampindaro barangaburira bafata nk'umwana wabo ikongo batanzi nari mu mahoro atagira ukwangana ariko ubu sinubahuka no kuja imbere y'urugo bugorovye ari mu Burundi ari Kongo ari hehe sinovyubahuka kubera iki twarisaburiye ko kinene bande twebwe ego hariho akantu k'abanyamahanga katuvugira mu gutwi kati urya n'umuhutu mutuze urya n'umututsi muteme mwebwe ntimusa mwebwe ntimureha mwebwe ntimwavuye hamwe mwebwe turabumviriza baraduhenda gushikaho twebwe nyene tumarana tuvukana abatari n'abezi bapfuye iki abahutu n'abatutsi mubona batsiki sabakene basa sabagorwa basa basangiye ugupfa n'ugukira ariko barabibibagiza bati umwansi wawe nurya kugira ngo usamare umureke yidahire ari umurundi yigize akababone ari umunyamahanga yaba Burundi ubu bariko baradaha iyo petroli bigiye gutangura raba nikere raba inzahabu raba byose ariko baridahira mu Burundi bande amakompanyi y'abanyamahanga abo rero kabazosiga igihugu cera amacakubiri umuntu azogira ati jewe ngomba guhornya abatutsi bate akira amadora ngomba guhornya abahutu njagira amahoro
murakoze
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwave kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 ubusa 1 ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Habimgisha na wenyine aratwakuye Habimgisha irindi zina
Mzedewo
uri he
ni mu Burundi ngozi kumwumba
yego ikibazo cyumviro
bwoje kwagushimira kabisa icyo cyo iyo uwo mugabo cyo kigada zagwacha kwati ni tani kwa tatu nezerije gusa kandi bize kindi kibazo tashaka kuzikiriza twe dusabwe dufise
yego mubaze
ni kibazo bize kuri ahantu babashomeri bari no mu Burundi bamwe bamwe botara kose gusa watu batumye dufaranga twacu gusa sinzi twashaka mu gihe dutumire ko Dr. Minise Jazine Ndahisha tuvugane twe agirira amatubwi
nibaza ico kibazo kiri hanze y'ivyo turiko turavuga ico ni kibazo ubariza ngaho uciye kubategetsi babegeye turabashimiye ko mwaduteye akamo
kwa rugushima
yego murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku gihe igisirikare coba cashinzwe mu Burundi cyane cyane igisirikare gikoresha ibigwanisho bikira umuriro. Tugarutse kuri ayo mabanga mwari mujejwe mu mwaka w'1961 yo gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Twari tukiri ku bukoloni bw'ababirigi mwakoranye gute n'ababirigi mu gushira izo ntego
murabe rero ingene ibintu byari bimeze urabona rwa gasore yatsinze kandi nsinzi ya yindi tarashikwa ko kandi nsinzi kwizoshikwa ko n'umunsi n'umwe 91% amajwi ya rwa gasore wenyine arongoye abadasigana no kuvuga intebe 58/64 zari mu nama nshingamateka y'icyo gihe 91% atsinze bati ntibishoboka kudutsinda turagutsindaho maze baca kuri bene wabo sabahutu sabatwa ndetse mu migenzo y'ikirundi sinabatusi abaganwa inda z'ingoma nizo za muganda kuri maze turabiraba tuti ibi bintu mbega tuvavandure n'ababirigi rwose oya kwa gasore murabiraba itariki zine ukwezi ku icumi 61 ukwezi itariki zine ukwezi ku icumi yavugiye muri itororokanirizo ry'amakuru ry'abafaransa ryitwa AFP avuga ati twebwe twikurikiye inteko z'ababirigi zizotaha mugabo tuzoyaga n'ababirigi baduhe abadufasha gushinga igisirikare cyacu gishaje nicyo twakurikije kandi dufise akangonongono ariko icyo gihe nta kundi byari kugenda nta n'umwe yari yigeze ajya mu gisota nta n'umwe naje nari ndabarongoye nta n'umunsi n'umwe nigeze ngira nti jeho ndazibundu ingene barasa nuko biva aho nukuvuga bwari ubuhinga bwo kuyaga n'uwo mudahuje igihe cyose ugira uti ndamukeneye babigize kubera icyo kandi tubigira neza jewe ndibuka ko nabwiye guserukira ububirigi enikyo namubwira ndi duhe abadufasha gushinga icyo gisirikare abadufasha gutigisha ariko umusirikare w'umubirigi azoza kudufasha ni jewe nzomutegeka si wewe urabyemeye ati ndabyemeye gira amahoro nibaze hanyuma tuzokorana kandi twarakoranye neza
subire tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Simeon uratumva
yego ndabumva
irindi zina huri
Ndikumana nkaba ndi Bujumbura
yego ufite ikibazo ku mutumire cyangwa icyumvi
yego nagira mbaze ukuntu ingabo z'abakoloni bamaze kuva mu Burundi ukuntu ingabo z'igihugu zageze babyitwaramwo ego kibazo narinzitse n'icyo ugereranije n'ingabo z'umwami ukuntu byagiye biragenda
murakoze arabishure
ubutasa hagati y'ingabo z'umwami n'ingabo twashinze muri 61 na gushika 63 nuko ingabo twashinze twari dukeneye abazimenyereza bavuye mu mahanga nibwo budasa bwa mbere ubudasa bwa kabiri bwari buhagaze ku birwanisho ku mwami murumva byari birwanisho bicuzwe n'abarundi mu butare buvuye mu Burundi n'abahinga bose bazi gucura ariko muri 63 twari dukeneye amabunduki kugira ngo duhangane n'abafise amabunduki ntibibe gushora icumu imbere y'ibunduki nk'uko abadasigana bamwezi babigize ibunduki ku yindi izo twakoze ikindi cya gatatu cyari kigoye ni kurondera abo bantu bemera kuza mu gisirikare abarundi bari baribagiye kwirwanira imyaka 40 hari abanyekongo n'abasukari b'abadagi baje kubarwanira bari baribagiye kubakangura naragiye mu mashuri yose kugerageza kubumvisha abo basore bari mu myaka ya nyuma mu maseminari mu makoleji no mu nderabigisha nyabura tabaranya ni muze mu gisirikare mu kirongore tubigishe mube intwazangabo z'i Burundi ntibabyumva n'ingoga na n'ingoga ariko benshi baraje nuko nibwo budasa ni hagati y'ingabo z'umwami na twebwe ku mwami barabarundi bose barwana bari bafise amacumu n'imiheto kuri ku gisirikare cy'icyo gihe n'abasirikare batowe babishaka n'abasirikare bafise ibirwanisho by'ubundi bwoko bikira umuriro nibwo budasa
yego
ariko cyane icyatumye ingabo z'umwami nazo zigira agaciro gakomeye no kubera politiki y'umwami itari ihuje rwose na politiki yakurikiye hanyuma
yego
kugira amahoro
murakoze
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Bitanga imana twakwiye na wenyene aho uri ubaze ikibazo n'icyumviro ufise ubushikirije
aho ndi igitega
yego
ikibazo nari mfise mu kijyanye no kuntu ingabo zakurikira umwami baba baragihinduye hama bakaziyiraniriza kandi umwami yakari baga ku ngoma
mu mwishure
sinumvise neza
musubira mukabaza icyo kibazo
yego ikibazo nari mfise yari intumbero yo kumenya ukuntu umwami uramwatse ingabo zimugendanira hamba bakamunyuraniriza n'abasoda bakamuha abandi basirikare kandi umwami yari akiri ku ngoma
muriko muvuga uwuhe mwami
umwami bakamunyuraniriza ingabo
hari umwami kanaka mwaba mushaka kuvuga cyane ni muri rusange
navuze muri rusange
yego
niba numvise neza ushaka kubaza uti none ko mbona umwami mwambutse yagiye ku ngoma ku ntwaro y'abadagi gushika ku ntwaro y'ababirigirangire none ni kuki bakuyeho ingabo ziwe bakazana ingabo z'abanyamahanga icyo ushaka kuvuga niba ari icyo birumvikana kuko ingabo z'umwami ntibari bazizeye ababiriki bagira bati umwami ntakiri umwami w'ukuri umwami wacu ni wagaba umwami w'abami b'abarundi umurundi umwami w'uburundi ntakiri umwami mu by'ukuri yujuje siwajejwe umutekano w'uburundi n'u Rwanda siwajejwe cyane dutekanirwe tuzana abasirikare bacu ndetse bavuye mu mahanga
muri make inyuma y'umwaka w'1963 hatanguye ibibazo byibonekeje mu mwaka w'1965 aho abasirikare bateye ikirimba cy'umwami mwambutsa
byagenze aho niho byatanguye kuboneka kugaragara rwose ko hariho abantu bataye umurongo bataye umugenzo w'ukuri w'abarundi kubona gutera bavuga kuyazi kirimba barayagije kirimba niko babivuga kera uwubahutse agatera kirimba agashaka kwica umwami bavuga ko yagombye kuyaza ikirimba nibyo bagize muri 1965 baramutera hanyuma arirwanira abasirikare b'ukuri b'umutima baramukiza niho batashoboye kumwica ariko umushikirangoma wiwe Leopold Bihumugani nawe baramutera muri iryo joro nyene yaba harya ku ibarabara rya 28 harya imbere yo kwa Dr Ndikumana harya imbere ya Isabu harya niho yaba niho bamuteye baramukomeretsa bikomeye ndetse kugira ngo akire byabaye ingorane cyane
niho yaciye ahunga
kubera iki kubera abasirikare bagize bati twebwe ntitugishaka ko Uburundi butwagwa n'umwami umwami dushaka kumwica tumaze kumwica maze noneho tuyisasira abatusi bose tubamare bibiheze ntibabishobora baca barabafata ababikoze barahanwa baricwa
atuze ku murongo wa telefone unyarutse Reverien vuga ikibazo cyangwa icyo mushikiriza muri make cyane unyarutse
ego nagomba gushimira uwo mutumire nyakubahwa Jean nicaye nzuka ibintu atubwira ibintu by'akahise ku Burundi je nagomba ikibazo nagomba kumubaza nagomba kumbaza ati none abo badagi n'ababirigi kubyabanzwe mu Burundi bari bahunze bindi bihugu kubera hari intambara y'isi yose kugira baze mu Burundi na bahakoronize urumva umuntu ntatahura ukuntu icyatumye baza mu Burundi kudukoroniza
karabishura mu mwishyura
icyo ni kibazo nacyo cyiza cyane urabona mu 1984 gushika mu kwezi kwa kabiri 1985 bari mu nama i Berlin bati rero abo ni bihugu by'ibihangange by'Uburayi bati rero Afurika nicyo gihugu gusa ku isi kigenga natwe turakenye inzahabu turakenye ibiti byo kubaza turakenye ibintu byinshi biri muri Afurika none twumvikane ntitumarane tuvukane tugabure n'amagabura nyama baragabura Berlin ababirigi baronka Kongo yose abadagi baronka Tanzania y'ubu yose bomeka ko n'Uburundi n'u Rwanda barondera iki barondera ayo mabuye y'agaciro barondera ababakorera gusa barondera ikawa barondera ibintu byose biva muri Afurika bikabiburaya barondera itunga rya mbere n'abantu n'abarimye itunga rya mbere n'abakozi itunga rya kabiri n'ubwo butaka itunga rya gatatu n'amashamba maze ibyo byose bari babikeneye iwabo ndabiriho bati rero aho byiraye ni hariya kandi kugira ngo tuhafate dutegerezwa gukubita cyangwa kwica bene byo cyo cyabatumye baza amaze rero baje baca baricara baratsimbatara
yego reka tugeze ngaha umwanya uraturangiranye dushimire umutumire wacu umushinga ntahe Zeno ni Chayenzi muhinga mpanuzaje mu kubibazo byerekeye politiki ubutunzi n'iterambere yabaye komisere ajeje gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'1961 yagenyewe n'umwami yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta ajejwe kwivuna abansi ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'1962 gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1963 twako turavuga ku ishingwa ry'ingabo z'igihugu mu Burundi dushimira umwe mwese mwa shobaye kuduhamagara mugabaze ibibazo mugashikiriza n'ivyimviro vyanyu namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro turashimiye mugire ibihe byiza tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere.
Yeah.